Bamwe mu bavyeyi babo bana batamenye ikibazo mu myaka y'icenda y'ishure shingiro no mu myaka y'icumi bafise amakenga kuri kazoza k'abana babo. Abo nabo bazoca bamara umwaka bicaye imuhira kugira bazoje gukura ubwa kabiri. Ikibazo co kubandanya yisumbuye autodidaxi mu rurimi rw'Igifaransa, ivyo vyatangajwe mu minsi iheze n'umushikiranganji w'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi umufasoni Jean-Pierre Ndirahisha. Uno muvyeyi wo muri zone ya Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura afise umwana yananiwe mu mwaka w'icenda Emmanuel Nzigamiye, avuga ko abo bana bananiwe bashobora kuba bambuzi.
Maze kumva ko hari ibihumbi 80 barenga, ntanumva ko nuwo yiwanje arimwo. Ikintu kibabaje cane, naciye numva ko muri jewe hagutse ibintu vyinshi vy'ingaruka z'abo bana zigiye kubaho. Mvashe nk'akarorero nk'icambere, inzoya zahora zitogwa ku mayarara na kare bataronka umwanya wo kuja mu bintazi nk'ivyo. Mbega ubuho bigiye gucurika. Ico ni ikibazo ca mbere nibajije. Ica kabiri ku bahungu, mbega ko hahora hari n'ubu suma abatera makati umuntu ari karahita canka bakoresha ububi burenze nk'inkoho, mbega uhoho bizogenda gute, bizorenga ihaniro kw'abana bategiriye baje niyo bava, mbega batazokora ivyo bobo bizoba bimeze. Ico ni kintu cane cane yibwo bakandika intee umubaro n'intuntu kose
n'umurunani rw'amashirahamwe yitagateka k'abana Fernandebe amakenga ni yose kuri abo bana. Jacques Nshimirimana arongoye urwo runani yerekana ingaruka mbi kuri urwo rwaruka nk'uwo muvyeyi wo mu gisagara ca Bujumbura.
Abana barenga 180 ni abana benshi cyane, barimo abana babigeme, barimo abana b'abahungu bamaze umwaka atatu ariko barakora, bashobora kuba facilement manipulé. Abana babigeme bashobora gusambura ingo ziri mu gihugu, bashobora kubaka hataragera, ivyo bigasubiza inyuma kagateka k'abana twari ko tunigana turondera yuko twoja kugwega ibindi bihugu bigeze ko by'ubuzima.
Emmanuel Nzigamiye umwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura asaba ko bagira igikozwe kugira abo bana ntibabe abo mwibarabara.
Nuko mu vyukuri iki kintu bogerageza bakimvira ku bana na cane cane banyarucari nyene icubahiro nyakubahwa ndamuteye akamo kwe nabo bavyeyi nubwo tutari kumwe yo kwiyumvira iyi ngingo bakagerageza bakayiga neza abana ntibaje mwibarabara.
Urongoye urunani Fernandebe ruhurikiremwo amashirahamwe yitahagateka k'abana asaba ko hoshirwaho umugwi wo kwiga ingene abo bana bofashwa mu kurindira umwaka bitegurira gusubira kuzokora ubugira kabiri ico kibazo ca leta.
Ico tubona cokorwa nuko vuba bwango hoshirwaho umugwi wiga ibi bibazo ukiga ingene aba bana bagiye kubaho, ingene bagiye kurindira uwo mwaka kugira bazobagaruke gukora ibibazo.
Bamwe muri abo bana abashaka bazoca baja kwiga mu mashuri y'imyuga muri buri komine mu gihugu, bitegekanijwe ko hategerezwa kubakwa ishure ry'imyuga. Umuyobozi w'igisata c'amashuri y'imyuga mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi yemeza ko aho ayo mashuri atari ariko arubakwa. Dieudonné Gahama avuga ko ikindi kibazo kijanye n'ubukene bw'uburyo ibikoresho n'abigisha, ariko yizera ko hazogera ku inyigisho z'imyuga zitangura ivyankenerwa vyabonetse. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.